VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti na mubagenzi turi kumwe kuri uno munsi wa gatatu, itariki 25 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2017, muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabaramukije ndabahikaze mwese.
Twarigeze kuba dushize ku 14 bivamo birakoroka bijya ku 12. Kuva icyo gihe ntitwasubiye kuduza, tugiye kuduza ubu muri 2017.
Uyo ni Barutwa nayo Fiston ajejwe gutunganya ibikorwa by'isoko rya Soje Maru mu Ruyigi, asigura impamvu y'iduga ry'amafaranga yo gukotesha ibibanza byo kudandarizamwo. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Twabateguriye kandi amakuru yerekeye imanuka ry'umuyagankuba mu Burundi. Duhera makuru mu Burundi yerekeye aha ukuntu hibonekeza ikibazo cy'umuyagankuba kubera imvura yaguye ari nke cyane. Ubu ingomero zitanga umuyagankuba zikaba zisa niza kamye. Akarorero ni urugomero rwo mu rwego rwegura murantunga rwahora rutanga ama megawati 18, ubu rukaba rutanga 4 gusa. Ni mu nkuru twateguriye na mugenzi wacu Eloge buri Kaneza.
Urugomero rw'umuyagankuba rwo mu rwegura ruri mu ishyamba cimeza rya Kibira, ruri hagati y'amakomini 2 mu Ruta mu ntara ya Kayanza mu raruko bw'u Burundi na Bukinanyana muri Kibitoke mu burengero bw'igihugu. Urugero rw'amazi y'urwo rugomero rwaragabanutse gushika hafi imetero 10 uja hasi kubera imvura itaguye neza. Ivyo vyatumye rero n'urugero rw'umuyagankuba watangwa n'urwo rugomero rugabanuka cyane. Ubu rutanga megawate 4 kuri 18 rwatanga mu bihe bisanzwe. Umuyobozi mukuru wa Regidezo ishyira hamwe ritanga amazi n'umuyagankuba avuga ko atavyizigiro vyo gutorera umuti vuba ico kibazo c'ikenera ry'umuyagankuba. Jehoba mu nziko banyanka.
Izindi ngorane mu karere hose murazi ko tambura isanzigwa hariya muri Kongo duhadusanze dukurayo umuyagankuba kuri Rusizi ya kabiri ungana na megawati 12. Ubu dukurayo megawati 8 gusa, naho nyine hari ingorane ikiyaga caragabanutse, hanyuma ibindi navyo kenshi muri kijya gisagara cha Bukavu ibicafu bace babita mu kiyaga bigatuma hagira igihe ku rugomero bakategerezwa gukuramo ibicafu bigaca bituma rero babigira kabiri ku munsi. Kera kumbure babigira nkaheze nkindwi, nico gituma mubona kaza amataromara umwanya atabonetse. Urumva rero iki kibazo cimvura ni kibazo gose kiduhanze, nico gituma n'ukuri mubona hari ngorane z'umuyaga nkuba.
Izo ngorane zishobora kwiyongera hamwe atacokorwa.
Ubu rero mu kwezi hoho kugiye kuza leta mugaye rikira vyiga mugaye gihe atacokorwa, hariho megawati 10 twari dusanzwe duhabwa na za moteri dukorana na Enter Petrole. Urumva zizovamo ko abo dusanzwe dukorana igihe bubato dufashe ngo bibandanye. Urumva hazoca hasubira havemo megawati 10 mu minsi za kuza inyuma y'ukwezi kwa gatatu atagikozwe. Naganda babwire ko duzoshika naho dushobora gucana buji, nicyo gituma habuze umucanwa. Abantu ntibaze baridoga ngo turiko turabagwanya, dutanga muke dufise.
Mu minsi y'imbere hamwe imvura itogwa ku rugero rushimishije, ishyirahamwe Regidezo rivuga ko rizokoresha ikabukanywa mu gutanga umuyagankuba delestage mu Gifaransa.
Ntitwari bwa bivuge ko urumva twahe tucina nata mugabo uko mubibona ubu bibandanije gucya dutegerezwa kugira delestage. Ibintu vya delestage si ibintu tuvuga tuca tuvuga ingene bizogenda, tubikora mwibanga ko murazi ko abantu bose ntibakunda igihugu. Nta rutonde muzopfa mubonye, tuzobigira mwibanga ko murazi bose ntiba abantu bazi ngo hariya uno munsi haba hajimije cyangwa hariya haba hajimije. Urumva ni ibintu vyibanga, ni ibintu vy'umutekano.
Umuyobozi mukuru wa Egide asigura kandi ko ikiza cunyura ikena ry'umuyagankuba ari uko abawukenera babandanya kwiyongera mu gihe imigambi y'ukuwongereza haheze imyaka irenga 30 yahagaze.
Kuva mu 1986 kugeza uno munsi nta rugomero na rumwe rurubakwa. Urumva rero ababukeneye baragwijijwe n'inshuro kabiri, hanyuma tukagoma dutanga umuyagankuba gusa. Murumva yuko ari ngorane.
Urugomero rwo mu rwegura rwubatswe mu mwaka w'1982 rutangura gukora neza mu mwaka w'1986. gushikubu haringomero leta irikirubaka n'izindi zimukubakwa ifatikanije n'abayimfashanye ariko ishirahamwe rejidezo ryemeza ko mu biriko birakorwa byose ikibazo cy'ikena ry'umuyaga nkubatawo kwitega ko kizotorerwa umuti imbere y'umwaka w'2021 eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Arakoze cyane Eloge Wikaneza ivyo Jeroboam nziko banyanka yabimenyesheje abamenyesha makuru munama yagiranye nabo no munsi Abanyagihugu bo mu madini atandukanye yo muri komine mukike mu ntara ya Bujumbura bari dogera indinganizo zimwe zimwe zo muri paruwase Mayuyu ko zitosekaza umubano hagati yabo bajejwe intwaro muri iyo komine bavuga ko bariko bararaba ko izo ndinganizo zoba zihuye n'amategeko y'igihugu gutyo babone gutorera inyishu imyidogo iri mu banyagihugu kuri ico kibazo ni inkuru ya Diane Ndonse mu Burundi
Bamwe mu banyagihugu bo muri komine mukike bidoga bavuga ko indongozi za paruwasi Mayuyu zitaborohereje mu migenderanire hagati yabo abahoze mu idini rya Ekleziya Katolika muri paruwasi Mayuyu bakaja muri indi dini bavuga ko bafatirwa ibihano byo kubabanya mu igenda ko na cane cane igihe bafise imanza zo mu miryango harabavuga ko bavyaye amhasa bakabura babafasha kuja kuyasohora abandi nabo bakabura babafasha gukora imanza z'ubugeni aba ni bamwe mu banyagihugu bari mu madini atandukanye yahimukike bayaze n'ijwi rya Amerika
jewe ubwambe hoho numva ko nsa nubahohotse nari yarutse amahasa hariho umugirwa wo gusohora amahasa hama hageze ko tuyasohora mupatiri afise abantu atuma mu mibano avuga yuko ata muntu numwe ashobora kuza ku rubanza rwo gusohora amahasa
ngo kubera iki
ngo kubera yuko je ndi mu methodiste libre ngo bakatoyika ntagiye numwe hagera hariho benshi bataje abandi bajye umutima amenyo hanyuma bamaze kuza icyo bakoze baciwe amande bariga batanga amafaranga nibindi byabasaba
wa muporoti azoteka ibifungurwa gire yubake canke agira asohora umwana aba yabiguza amafaranga hanyuma twekwa bagaturika bagira dufungurire hama tukareka guja ku byumba tuba twamaze kumunene bavyabaye barumva caducana ubwose bimeze nk'ibintu by'imigambi sinibaza ko turiko turakorera imana sintubona iyo turiko turaje kwebwe n'ukuri ibyo bintu nta muntu numwe yahora abikora kwekwa bangirikane twabaha bageni n'abakaduha abahungu babo
ni nko guca imiryango y'abantu bakundanye mwene washa ari umupakane nanyi nkaba ndumukirizo Sinje kumumarira urubanza avyaye sinze kumwibarutsa ararongo umwigeme wiye kubaka sinje kumumarira urubanza
urumva nkajewe ndumukiriso hanyuma papa na mama bakabatara bakiriso sinshobora kugira urubanza muhira abaje kugirira urwo rubanza ngaho muhira bategerezwa yuko baca bafatwa bagacibwa z'amuhangano nahavuga ibihumbi jana bavyakira uko nyene
Kuri iyo myidogo Patiri Ildefonso Nduwayo arongoye paruwasi Mayuyu avuga ko abakirisu babo barekuriwe kugendera abandi bo mu yandi madini ariko ko kubijanye n'imanza bifise uko bitunganijwe
Ekleziya Katolika y'u Burundi abadasangiye kwemera baragenderanira bararamukanya barafashanya kuko muri abo harimo abavukana harimo abagenzi harimo inshuti mugabo kucerekeye iby'imanza hari ukuntu Ekleziya bitunganije cyane cyane abo ba vuye muri Ekleziya Katolika bagatira hagira Ekleziya Katolika Ekleziya igitabo rero nimubaherekeze mu manza zabo ababaherekeje babagambaraye Ekleziya Katolika nkuko bigenda mu muryango wose rero umwana agambaraye barafite icyo bamubaza
ivyo biruko mu gihe abarongoye ayandi madini muri iyo komine bavuga ko nabo bibatera ingorane mu gihe abo barongoye bafise imanza niyo ngabo Pascal numwe mu barongoye idini rya Anglican muri komine mukike
nta kibazo kinini cyane kihari hagati y'ishingiro rya Anglican na Katolika mugabo abakristo biwacu bace bagira ingorane kuko bagenzi babo tabafashije imanza kandi bari abavukanye kwa yo gusanga harimwo umuvyeyi agasanga ni mu Katolika hanyuma umwana we ni mu Proti
Urongoye isengero rya Libre Methodiste ryahimukike nawe asaba ko imigenderanire hagati y'abakirisu ba paruwasi Mayuyu nabo mu yandi madini yogumaho kuko umukirisu afise uburenganzira bwo kuja mu idini yifuza gusengeramwo
nta muntu tugenda gukura muri Katolika tuti vayuze canke nta muntu abakatolika baza guterura ati vayuze umwe wese afise umuhamagaro wiwe aza gombye ati jewe ngomba guhindura idini nta muntu numwe aja gusohora uwundi ati utasohotse nguzi wanje ntara nico gituma twebwe tuvuga tuti migenderanire yamye nikume
urongo inama mpanuzwa jambo ya komine Mayuyu muyukulonja avuga ko ico kibazo abanyagihugu bari bamaze kugishikiriza mu nama y'umutekano iherutswe kugirishwa muri yo komine avuga ko bariko bararaba ku indinganizo zo muri paruwasi Mayuyu zitari kubiri n'amategeko
ubu rero twebwe turacariko turaraba uko abo barongoye iyo paruwasi bavyifatamwo ko bihuye n'amategeko y'igihugu. Ndibaza ko nabo nyene bamaze kumva iyo myidogo. Hanyuma kuri ivyo mwavuze vyingene bobana mu guhana abageni mu gumaranira imanza hari ivy'imico itegekanya.
Tumenyeshe ko imanza zo mu kibano ari ikintu gihambaye mu banyagihugu kuko hanini zifatiye ku mico kukaba nkako n'amategeko mu Burundi ahanini ubakiye ku mico y'abarundi muri komine Mukike mu ntara ya Bujumbura. Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Amakuru mu Burundi arabandanya. Hazindutse akaguma mu isoko rikuru ryo ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi. Ivyo vyaturutse kwiduzwa ry'amafaranga yo gupanga inzu zo kudandarizamo. Ako kaguma katumye amaduka hafi yose ari hagati mu isoko atugurura kuri uno munsi wa gatatu. Ujejwe gutunganya ibikorwa by'iryo soko avuga ko ingingo yo kuduza ibyo biciro by'amazu adandarizwamo yavuye mu nama y'abanyamitahe b'iryo soko kandi ko ari ntasubirirwamo. Inkuru ya Fidel d'Antoine Sabimana.
Igihe twashika ku isoko rikuru rya komine Ruyigi mu masaha ya saa tanu z'umurango ku maduka 179 akorera mu isoko rikuru rya komine Ruyigi soje maru hari huguruye amaduka atarenga atanu. Ayandi maduka yari yugaye n'amagufuri manini. Beneyo bari bicariye ku ibarabara hanze y'isoko. Tugereye bamwe muri abo badandaza batuguruye amaduka yabo baragira icyo babwije ijwi rya Amerika.
Ni kubera iki mutuguruye?
Twebwe igituma tutuguruye no kubera ko ntitwashoboye kumvikana ku biciro ishirahamwe sojemaru ryashoboye kuduha kubera ko twasanze ari menshi amahera y'umurengera tudashobora kuronka ku kwezi.
Mbayo mahera yavuye kurangaha aja kurangaha?
Twari ha 2012 vya sojemaru n'2000 vy'umuzamo none ubu baciye bashira ku 2018 baca dushira ko n'2000 vy'umuzamo bikaba 20 badugije 6000 vyose. Ntidushobora kuyaronka na gatoya kubera ko tudandaza duhomba kandi amakioske menshi arugaye badandaza bahomba baramaze gutaha bamwe bamwe.
Abo badandaza barafite ico basaba bajeje intwaro n'abajeje ubutunganya isoko sojemaru.
Dusaba leta yo ngaho bodufasha icya mbere bakadukurira umuyobozi hari yitwa Gwash. Hama ico dusaba kindi gikwirikira nuko ivyo biciro byopunguka guko amikoro ni make y'abanyagihugu.
Kubera iki Gwasha mumufitiye umwikome?
Aza kutwishuza duhuharika atwirukana tubwira ngo nidutekere ngo utwo tuntu mudusambara ngo dusohoke tugende urumva reka ratwomora ntitumushaka.
Twese dusaba mu iri soko rya Sojomaru dusaba yuko bogerageza gose bakaza tukavugana twe abadandaza tukemeje tukoshobora kuronga
ibyo biciro bagiye kubyivuganira bo nyene hariya abajejwe umutahe twe baje babidukororera mu nka kujya imvura ikorotse tumaze kubyumva ibyo biciro umutima ucurarahuka tusha twumva yuko n'ubusigaranye utuntu agiye guhomba tusha tubona yuko twopfuma tubihagarika naho tusha tubona aho twemera ingingo ziduhotora tusha turazanka.
Barutwa nayo Fiston batazira Gwasha ajeje gutunganya ibikorwa vya Sojemaru yabwije ijwi rya Amerika ko badugije ibiciro vyo gukodesha amaduka kubera ibintu vyose vyaduze ibeye
bivanye n'ingene amakori yaduze. Sojemaru si ishobora gusigara inyuma kandi ibintu vyose byankenerwa mu buzima vyaduze. Icyo ari cyo cyose kigize ubuzima bw'iki gihugu nta na kimwe kikiri hasi byaraduze. Abo badandaza nabo igituma bidoga kuva muri 2005 twinjiye isoko twarigeze kuba dushize ku 2014 bivamo birakoroka bijya ku 12. Kuva icyo gihe ntitwasubiye kuduza tugiye kuduza ubu muri 2017.
Barutwa nayo Fiston arakuri inkoni bugishitse abadandaza bibaza kwiyonga inkwi zo havisubira inyuma bakamanura ibiciro
hamwe babandanije badadaza. Isoko rya Ruyigi ni isoko iri mu bikorera utwabo itegerezwa kugira ubuzima bubandanya kandi isoko rya Kiruwa ariwe wese umudandaza adashoboye kubandanya akorera muri iri soko ashoboye gukuraho utwiwe kugira icyo kibanza gihabwa abandi bashoboye kubandanya ivyo bikogwa no kwemera amategeko azicyamuzanye kandi arazi kwa panze atari ikibanza yahawe atari uriha.
abadandaza batandatu bafashwe n'igipolisi mu gatondo kuno munsi kumvoza amatoza Dieu Donné Citegetse musaneri wa commune Ruyigi avuga ko bafashwe kubera bariko barazibira barimyi bari bashoye ibifungurwa babuza kuvyinjiza mu isoko musaneri wa commune Ruyigi avuga ko batekanijwe inama izobahuza nabo badandaza hamwe n'abanyamitaye basoje maru kugira ngo batorere umuti ico kibazo kumugwa mukuru w'intara ya Ruyigi mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel Antoine Sabimana unaone wa mwanya twashikirize ikiganiro ntorere kazoza
amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
reka ninyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
gitegurirwa na studio ijambo
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Jerome Niyonzima ndikaze kandi mu kiyago cha politique ntorere kazoza mwikundira
honorable Jean de Dieu mutabazi n'umukuru mugambwe radeu numwe mu batanguje mugambwe sanya frodeu yahoze ari umushinga mateka yarabaye no mushikiranganje uburimyi n'ubworozi numwe mbere mu bagiye mu biganiro byo kwerekana amahoro via rusha uno munsi arongoye radeu akaba arongoye n'ishyirahamwe ry'ikawa ariryo afike mu mfunyafunyo y'ururimi rw'igifaransa Jean de Dieu mutabazi n'umunyabujumbura ariko kandi n'umunyagishubi abatamuzi Jean de Dieu mutabazi twovuga ko yavukiye hehe avuka ryari
nivyo jewe nitwa Jean de Dieu mutabazi ndi mutabazi wa nyagwaga nyagwaga wasiboni wa ruvubise ruvubise rwa semuntu jewe rero navutse mu 1965 ndi umwana wa gatatu kwa data na mama navuke ngahe Bujumbura mugabo bakuru banje ndiho ku bwayo Josephine na Bigirimana Jafet bobo bari bavukiye rukuru
none radebu umwovuga ko ari umugambo utavuga rumwe na Sende Defted
naho tudasangiye umugambo ibyiyumviro bitari bike turabihuriza ko ibintu tutagenda duhuza ko n'ama programme ntundwe no vuga mu byerekeye nk'ubutunzi imibano hari byinshi tudahuza mugabo ibyiyumviro nyamukuru hariyo byinshi duhuriye ko
tubyenyere bagiye gushinga rero kopa kandi ari runani rwari rugamije gutsinda Sende Defted kandi hari byo muhuriza ko
urumva twe muri radio twaravuze tuti Sende Defted irakomeye ifise inzego mu gihugu cyose ifise abanywanyi benshi tuti hanyuma hariyo n'indi migambwe nka FNL aba bo kwagwasa ne nabo nyene barafise abanywanyi benshi hakaba na zayipro n'abandi rireba kugira ngo dukomere tujye mu matora novuga icyo twakwita Union Fera Force
eh mutubwire giri bugira babiri
bugira babiri tutireka rero imigambwe mito mito tuje hamwe tuca turagenda rero turafata imigambwe itari mike iyo nkoye ikomuka kuri gahuturemi ariyo ntuzeza hariho imigambo ikomuka kuri gahuturemi za Florina
hakaba
n'iyindi ikomoka novuga yuko imigambo y'abaganwa PPMP tuca duhitana n'iyindi turakwiye n'iyindi migambo itwari kumwe yari imigambo yaba abacumi hariho na KZFTD na RPB twahorana ntuze kuri ndadaye turegerana kugira ngo turabe ingene twokwipima hama rero burya twaguma tuvuga ati hari abantu tubone ko badashaka amatora amajwi yabo tuzohava tuyaronka hama rero
mwiyumvira ko mwotsinda Sende Defted
twibwe twari twabiharuye twebwe n'ukuri icyo twe twarondera twashaka kuba bakabiri kuri Sen Lifted twarabona yuko izodutsinda twarabona ko tutazocana mugabo tuti hariyo abatadoje mu matoro kandi rikatuje hamwe hanyuma rero turabingenye tworonka ama tworonka majwi
mwabwo mu mugire buzera ndabwirira
kubera urumva icyo tutahuriza ko bo bavuga ngo nkuru nziza ngo nta burenganzira afise bwo kwitoza twebwe tukabwira ati oya nimumureke aze tumutsindire mu matoro rero bacha baranga twicya tubibandaniriza urugendo hanyuma naho twagize ingorane abazungu akadufatira ibihano hama rero baba abo ba minani nabandi bakacha batangura ibintu by'imigumuko icyo bita insurrection bakaheza bakaja mu bintu no vuga yuko byo gushaka kugwana mugaba bafashijwe n'abazungu hamwe n'igihugu cy'u Rwanda ububirigi nabandi no vuga yuko uyu munsi kuvuga yuko ejo ari heza naho abahora bakora ibintu by'ihonyabwoko by'irindi na kabiri n'izantwaro z'abahima umunsi bakaba ari kumwe nabo ba minani bahenze uyu munsi cyo basigaye gusabaza barakora uyu munsi n'ukuza barica kamwe kamwe
ariko honorable Jean de Dieu Mutabazi ari mu bantu bagwaniriye amasezerano y'amahoro y'Arusha mwayo masezerano bakandika ngo bati nta muntu arekuriwe kuzo mu president w'igihugu ibiringo birenga bibiri nturi mu bivuguruje
Jerome bandanye bongera bakavuga yuko umukuru w'igihugu atogwa gute bandanye
mu masezerano y'Arusha
bavuga yuko umukuru w'igihugu yitoregwa n'abenegihugu nkuru nziza rero yitorewe n'abenegihugu
n'abashinga amateka n'abatowe n'abanyagihugu
oya twari twavuga ati iyo ni yindi manda irukwayo
idaharugwa muri zo
kandi rero mu bisanzwe harabaye ikintu cha trishiri twovuga ko ari Frodo yari yakigize kubera burya nakubwiye yuko ntuzeye ibwirizwa shingiro ryaciye mu namashinga amateka kandi twari twateguye imyanya ko ariwe azo ba president ko Sendefte tuzoyitsinda mu 2005 burya minani akantu yari yahinyitsemo yari yiteguye yuko tuzomutoza akaba umukuru w'igihugu kuva mu 2005 gushika mu 2020 manda zitatu nico gituma ibwizwa shingiro ritari ritomoye niwe yari yagahinyitse
izo manda rero mukemugira muti nkuru nziza niba kwiye gucyaza cyake
oye urumva ikoti twari twateguriye
minani yice yambagwa na nkuru nziza
yaciye yambagwa na nkuru nziza burya rero yavuga ati eka kandi ariwe yanditse ibwizwa shingiro nabi twari tuzi yuko ari we
cyangwa kagobura njya mwarishizemo
twari twari twakabikiye
minani
mugabo urumva nta kundi nta mugisha yaronse
inani zo mu matora rero bivugwa yuko mu mateka y'inka matora ziherana n'amatora ubukopa nta ikiriho
kopa nta ikiriho mugabo icyumviro ubucuti n'imigenderanire turabigumana iyo migambo rero twari kumwe nubu turafitaniye ubucuti tubandanya tuvuga rumwe tusangiye ibyiyumviro kandi ubu hariho n'indi migambwe ivuga ati twebwe tudosubira tugarukane ikindi cyiyumviro gisa na kopa kugira ngo turabe yuko na twebwe twokwata akariro kubera gushika uyu munsi turabona yuko Saint David ifise abanywanyi benshi mu gihugu
ariko nta bantu bariko barahendwa mu gihe honorable Jean de Dieu Mutabazi uno munsi aramutswa arifike hakaba hari abandi bakuru b'imigambo yari muri kopa uno munsi atakindi waronse
umuntu atararonka icyo novuga decre n'umugambi umwe gusa wa PMP n'ahandi abahora bakora
muri kopa
mvuga mu migambo ya kopa abahora bafise decre baradigumije kubera hariho nka batatu bakora muri CNTB barabongeye hariho abakora muri presidence barabongeye hari abakora muri ministere ya agriculture barabongeye jewe rero nayo nsanze ndi umuyobozi mukuru mu kigazi
OHP
OHP nabandanije baranyungiye na ntunguruje igisata mva mu rumonge
kigaduza mu ikawa
nza ngavuga nagarutse aho nahora kera nari hose ivu nagarutse aho nahora no kuvuga naronse decret cyo kimwe nabagenzi oya pempe
uwo mukuru w'umugambwe we ntaronge
urumva niwe novuga yuko niwe ashigaje kuronka decree mugabo urazi yuko ama decree burya aronka abantu bake nkumbure baraciweza barabe ingene boronka ikintu kimukwiye
ariko honorable Jean de Dieu Mutabazi mu byukuri uravye byo wize urumufundi w'indimo kubera iki uva mu gisata cy'ubufundi ukaza kujya mu vya politiki
oya novuga yuko ndabifatanye
none uyo politiki yibandera mu iki ubufundi n'ibyari ko gutunga
jewe nakubwiye Jerome jewe nakuze ndi imfuvi kandi nabaye imfuvi nkiri muto sinari jenyine icyahitanye data nico cyahitanye na data bukwe nico cyahitanye n'abantu benshi nico cyahitanye mutama wa president de la republique nkuru nziza nico cyahitanye abantu benshi ibyirindwi na kabiri itandatu na gatanu icyenda na gatatu gushika kuri ndadaye nta muntu yifuza yuko ibyo bintu byogaruka aricyo gituma politique no kuyikora kugira ngo turabe ko abana bacu boheza bakadogumana ababyeyi babo bakadohitanwa n'ugwa karago mugabo ntibagandagwe nkuko vyagenze ku bavyeyi bacu
ikawa yahoze mu bitegwa je bukamazi byingiza amafaranga y'agaciro u Burundi Mutabazi warongoye wosibu no munsi urongo ya rufike ikawa uno munsi wovuga yuko urugero rwa gukwinjiza amafaranga y'agaciro mu Burundi irunganiye
gwaragabanutse cyane gwagabanutse kubera nuvuga yuko abazungu baraduhenze urazi ko igitegwa cikawa turarima ikawa mugabo sitwe tuyishora sitwe tuyishora ku bazungu abazungu rero bavuze ati twebwe kugira ngo ntitubandanye duha amadolari abarundi canke muri Afrika reka tuzane ikintu bita privatization
ishimwe mwabikorewe twabonye zatacikawa
baya abazungu rero baca baraduhenda baciye kuri ya banki isi yose banki mondiale hama rero bamaze kuvuga ati ni mu privatize leta ica twovuga iki imira nkikuye akarenge
mu gitatacikawa
imaze gukura akarenge abazungu baca bajamu gushikaho baca baja kugura ikawa y'ibiturumbwe none acyaza amasosiyete ningizi aya masosiyete yabo nahakoresha abarundi kugura ikawa y'ibiturumbwe bakaca bayishorako wumva ayo mafaranga y'agaciro leta izo yaronka gute ahico gituma mugabo rero ukugwa rimwe si bibi urahize ukabyuka
ikibi n'ukugwa yuko igisata cy'ikawa kigaruka mu minwe ya leta
n'abarundi n'abene igihugu babisaba kubera basanze abo bazungu babaha amahera makenya hama rero na leta igahomba ntironka amafaranga y'agaciro nko mu gisata cy'icyayi otebe ubushatse aratera ikawa akayamura akayishora kujya kwa yashyira hamwe rya nyakwigendera abayagana kandi n'abandi barabikora urumva otebe ntiyabaye privatize nta muntu rero yukunda umuzungu gusumbya uko akunda umurundo
ikintu tazokwibagira mu myaka amazi n'umushinga amateka n'abo Jean de Dieu Mutabazi
ikintu ntashobora kwibagira nuko igihe twaye ikintu n'umushinga amateka haraje akantu kameze nk'akajagari aho kajagari kari gatewe kari gakomotse mu mugambwe uri ku butegetsi aba hariho abari begamiye ku mukuru w'igihugu nkuru nziza n'abari begamiye kuri Rajabu hanyuma rero Rajabu acafatanya n'uwitwa Nyangoma gushikaho bitunanira biza biratunanira gutora amategeko
utako kantu karakugira
ako kantu vema narabonye yuko ico kintu rero cyarateye icuka kiri mu namashinga amateka gushikaho umuntu avuga ati reka turabe ingene kugira ngo igihugu gisubire ku murongo n'amashinga amateka ije ku murongo itora amategeko reka umuntu yigenza nabi mu mugambwe bamukuye mu mugambwe azoca atakaza
icyo kibanza
kiri uko niko discipline yagarutse mu n'amashinga amateka muga icyo kintu sinigeze ndacibagira kubera carambabaje ku mutima
urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana ikiyago cha politiki ntorere kazoza Jerome Niyonzima nti muranibwe mubanye no muvyanyu naho butaha
murakoze cyane mwari kumwe na mwe nitanga ishaka ni naho duhereje ibiganiro byacu.